Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Niriwe nchuti na mwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe ni kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa kane gerekezo rya 33 mu mwaka wa 2022. Amakuru twateguriye tuyahera ku nkuru nkuru zikurikira. Hari imyimenyerezo ya gisirikare irikirakogwa n'ugwaruka rw'imbonera kure ku ishure gisumbuye ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Amakenga n'ubwoba akaba ari menshi mu bavyeyi barereye kuri iryo shure kubera ivyo bikogwa vya gisirikare bikogwa mu kigo c'ishure ataho vyakabaye. Ubijanye n'agateka kazina muntu naho ari umunywanyi wa SNL mu ntara ya Kirundo amaze iminsi ine mu gasho k'igipolisi k'intara. Umukuru Mutumba Nyabugeni akaba yamwagirije kurandura imirima y'ibitunguru abanyagihugu nabo bakaba bavyamerera kure. Intwari ya Varisito Ndayishimiye nayo irangwa no kudahana ku mabi akogwa mu Burundi n'inzego za Leta. Mukete cyiramwe IDHBR kurikirana ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi yandikiye mukuru w'igihugu bamwereka uburorero butandukanye bwerekana ukuntu amabi akoregwa abatavuga rumwe na Leta mu Burundi adahanwa na rimwe. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Kaswe kubara muta. Hari imyimenyerezo ya gisirikare iriko irakogwa n'ugwaruka rw'imbonera kure rwegamiye umugambwe CNDD-FDD iriko ibera ku ishure gisumbuye riri ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Abavyeyi barereye kuri iryo shure bakaba batekewe n'ubwoba bongera banegura ingene inyigisho za gisirikare zitangirwa ku ishure. Ivyo bikaba biriko bikogwa mu gihe abanyeshure bari mu bibazo bisozera umwaka. Ni nkuru twategurira mugenzi wacu Pierre Gahungu.
Amakuru uruganda rwa radio Nzamba rukora ngaho i Bururi atumenyesha ko iyo misore y'imbonera kure igera ku 200 yajiva mu mitumba yose igize iyo ntara, ikaba yashitse muri ico kigo ca Lise Bururi ku munsi w'Imana. Ku munsi wa mbere nk'igihe c'isaha 11 niho bazindutse mu myimenyerezo ya gisirikare mu kibanza abasirikare bato bato bakoreramo inyigisho za gisirikare. Ku mutaga wo ku munsi wa mbere akaba ariho izo nyigisho zatangura gutangirwa mu kigo c'iryo shure. Ubwoba akaba ari bwose mu bavyeyi barereye kuri iryo shure kuko izo nyigisho zitangwa n'abantu bambaye umwambaro wa gisirikare.
Turabibonye bazindutse bava mu birigise isezerere kwaruka ruri hamwe kwambaye impuzu z'ikarashishi imyenda yo kurukikiritse n'abantu bambaye impuzu z'igisirikare. Rero twebwe ntituzi neza neza abariyo abo bari kubarufasha mu rwego rwo gukurikiza imyemerere. Rero biratera ubwoba uretse n'aba bantu bari kubarigishwa inyigisho zahabwa inyigisho za gisirikare mu gihugu. Wese iyo kwibaza ko none bikamize kwifuza imbere y'isi umunsi mbere cyane hegeye ejo gusa ngo bari kubura kubagura abantu bo kubita abantu bica abantu. Harimo ngo byavuye hehe? Ikindi gitumvikana cyane giteye amakenga kibabaje ni uko abanyeshuri bari ko barahirangiza umwaka bari mu bibazo birangiza umwaka. Hariho n'abaheze amashuri ndiko ndavuga ko abari mu myaka iheze. Mbega none bigenda gute ngo abantu mbonera kure bize gukorera ibikorwa mwe n'ibyo ku ishuri kandi bisanzwe bifite abanyeshuri mbega babana gute? Mbega barumva yuko hasubira kuba kwa kwitaho ibyigwa kwa kuri konsantara.
Izo nyigisho zikaba zitegekeranijwe kuzomara ikiringo c'indwi zibiri. Mumenya ko inyigisho nk'izo zimaze gutangwa mu ntara za Makamba, Rumonge, Muravya na Cibitoke. Uruganda rwa radio Nzamba agateka kawe rwakuye kuri telefone Leonidas Wanzenzamaso, buramatari w'intara ya Bururi, kugira atange umuco wo kuri ayo makenga y'abanyagihugu arongoye ariko turamukena.
Mu makuru ashaje n'agateka kazina muntu hari umunywanyi w'umugambwe SNL wo ku mutumba Nyabugeni komine busoni mu ntara ya Kirundo hamaze iminsi ine mu gasho k'inyamiramabi muri iyo ntara ya Kirundo. Mukuru wo mutumba amwagiriza kurandura umurima w'ibitunguru. Aba bakuru wo mutumba bavuga ko ari akarenganyo kuko abaranduye uwo murima batashoboye kumenyekana. Basaba ubutungane gukora igikorwa cyabo kugira ngo agatotezo gakorerwa batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi gahagarare. N'inkuru ya Alexandre Niyungeko.
Intandaro y'ifungwa ry'uwo munywanyi w'umugambwe SNL ni umurima w'ibitunguru waranduwe n'abagizi ba nabi batashoboye kumenyekana. inyuma y'iminsi ibiri no kuvuga ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2007 kuno kwezi mukuru w'umutumba yaciye ategeka gufata Bizimana Innocent amwagiriza ko ariwe yoba yabiranduye yaciye ajanwa gufunga ubutarariye ubu akaba amaze iminsi ne mu gasho k'inyamirama bimu kirundo umwe mu babaye nyibiwe aravuga uko byagenze
ko umunsi wa gatanu niyo basanga ibitunguru biranduye ariko yari bamenye uwabiranduye ku munsi wa mbere mukuru w'umutumba wacu agafata Bizimana Innocent amwagiriza ko ariwe yoba yabiranduye kugira cyo amurungika umugasha kumurusarasi umurusarasi ntiyaharaye uwo munsi nyine baciye bamutwara muri peji yo mu kirundo niho bagiye kumutungira
amenyesha ko uruhigi ruguma rukoregwa abatavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD agasaba ubutungane gukora icyo bujejwe amaremye intanya agirirwa abatavuga rumwe na CNDD-FDD agahagarara
tukabona ko ari uruhigi ruguma rubandanya ku bantu batavuga rumwe n'umugambo CNDD-FDD bamwagiriza ko yaje kwishikana mu mugambwe nk'uwo yakwemera kwishikana ubazasha bamurekura agasaba ko ubutungane bwokora icyo bujejwe ntihagume hakorwa amaremye intanya ku bantu batari mu mugambwe CNDD-FDD
uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radio Inzamba twarondeye kuri telefone Nikuze Justin batazira kadogo umukuru w'umutumba Nyabugeni bivugwa ko yafungishije umunywanyi wa SNL cyo kimwe na mustanteri wa komine Busoni kugira ngo bagire icyo babivuze ko ariko nta numwe yashoboye kwitaba telefone
arakinuye Alexandre Niyunge ko umuntu umwe arafungiwe mu gasho k'igipolisi mu gitaza muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge yagirizwa kuba yaragize uruhara mu igandagurwa ry'umukenyezi yatowe ikiziga mu gitondo cyo kuwa kabiri uheze mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika aho nahitwa mu Gasange mbere y'uko umupfumu afatwa hari habanje kufatwa umukuru w'umutumba Gasange uwo mupfumu nawe akaba yafatiwe muri zone Magara ya komine Bugarama 3 uheze aho bavuga ko yoba yariko arahunga inkuru tubaza Georges Nimenya
abanyagihugu bo mu gitaza bavuga ko umunyagihugu avuze imitsi kama bo bavuga ko ari umupfumu afungiwe mu gasho k'igipolisi mu gitaza yagirizwa urupfu rw'umuntu yatowe ikiziga mu gatondo cyo ku wa kabiri uheze n'abarovyi bacamuzana kwa muganga kugira bagerageze gukora amatohoza n'icamwishe ikiziga kimaze gushikanwa mu ivuriro ryo mu gitaza baciye basanga yaramaze iminsi ku mwana w'uwo munyagihugu uvugwa ko ari umupfumu igipolisi caciye kija kumurondera kibanza guta muri yombi umukuru w'umutumba Pascal Bandatuyaga batazira amaba umupfumu nawe yafashwe kuri wa gatatu uheze ku Magara aho bivuga ko yoba yariko agerageza guhunga
ariwe umuntu afunzwe kumva z'amatohoza inzi ko ari umuntu yariko aramuvura mbanza ngo ari umupfumu uri yari yafunzwe kumva z'amatohoza yari kuri umutumba Bandatuyaga Pascal batazira amaba ngo yarare ku umutumba ariko hari umupfumu abafatiye ku Magara ariko arahunga sinzi yari yateye kwivuza ko uwo mupfumu twayimenye nka mama yatowe ikiziga gusa ari ku wa kabiri yararaye bamuneguye bagashaka bamubwira ko anaguye bakamushyira hariya ku mupfumu nawe ukiyaga Tanganyika ajya mu Gasange nyine munsi y'urusengero rw'abangilikani
umukuru w'umutumba yahavuye ari kugwa bamaze gufata uwo avuga ko ari umupfumu uwo mukenyezi yatowe ikiziga bahavuye bamumenya akaba yavuka muri komine Mutambo y'intara ya Bujumbura hafi yaho ihanira urubibe na zone Busenge yo muri komine Muhuta abiwabo bakaba ari nabo baje kumushingura inyuma y'umutaga ku munsi wa kabiri basaba ubutungane gukurikirana abakoze ubwo bwicanyi bamwe mu barongoye igipolisi mu gitaza baremeza ayo makuru bakavuga ko amatohoza akibandanya
makuru ajanye na politike ukudahana mu Burundi nibyo biranga ubutegetsi bw'uno munsi na cyane cyane ku mabi atandukanye akogwa kuva za politike bigakogwa na bamwe mu bajejwe intwaro cyangwa imbonerakure ivyo bikaba biraje ishinga ishyirahamwe IDHB rikurikirana ahafi agateka kazi na muntu mu Burundi nk'uko biri mu ikete bandikiye umukuru w'igihugu bakarishira ahabona kuri uyu wa kane igenekezo rya 30 ruheshi umwaka wa 2022 Karina Tatsakiana umushakashatsi muri iryo shyirahamwe amenyesha ko hari uburorero butandatu bwerekana uko kudahana kumabi akoregwa muri bamwe bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi harimo kunyuruzwa canke kurezwa igufa muri jokete IDHB ikaba itera kamo umukuru w'igihugu kugira abagirizwa ayo mayi bose bakubitwe intaye mu gahanga kurikira Karina Tertekian umushakashatsi muri IDHB.
La lettre cite six cas que nous avions déjà évoqués avec lui dans une première lettre en 2020. La plupart des meurtres de membres du parti d'opposition, le CNL, par des jeunes de la Ligue du parti au pouvoir.
Ikete twashize ahabona rifatira ku bantu batandatu bamwe muri bo twari twaravuze mu makete twanditse mu mwaka w'2020 bwinshi muri ubwo burorero ni ubwicanyi bwakorewe abanywanyi b'umugambi CNL bikozwe n'imbonerakure z'umugambi uri ku butegetsi aho hari mu gihe cy'amatora canke imbere y'uko aba muri ubwo burorero harimo kamwe byitwa ko habaye uguhuma amaso ngo barabahanye abo nabo n'imbonerakure zaciriwe urubanza zicibwa gufungwa imyaka 15 bagirizwa kugana ndaguru munywanyi umugambwe CNL mu ntara ya Mwaro ariko kuri ubwo burorero butanu kigaye nta numwe yigeze ajanwa imbere y'ubutungane ibitigiri byavuye mu matohoza yacu sivyo gusa hari nabandi batandatu nyene bari mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi canke biketswe kuba mu migambwe itari kumwe na CNDD-FDD bamwe muri bo baraburejwe gufa n'abakozi b'ibiro vy'iperereza gushika bita bimana bamwe muri abo barishwe abandi baranyuruzwa muri ubwo burorero kandi harimo umwe mu babikoze yahagaritswe uwo nawe n'umukozi w'ibiro vy'iperereza Gerard Ndayisenga azwi mu bikorwa bitandukanye by'ubwicanyi no kuboreza igufa abanyagihugu ariko kubasigaye n'ubu imiryango yabo yacarindiriye ko ubutungane bubatunganiriza umwanya uri kuragenda ivyo bihuriranye n'uko Evariste Ndayishimiye amaze imyaka ibiri ku butegetsi muri ico gihe umukuru w'igihugu yaremeye ibintu vyinshi yarashikirije amajambo menshi na cane cane ku bijanye n'ubutungane yaravuze ko atanumwe ari hejuru y'ubutungane ko amakosa yabaye agiye gukosorwa ko ukudahana bitera akajagari mu ntwaro n'aho byo avuga ari byo ariko gushika ubu haracari ubutandukane bunini hagati y'ivyo avuga n'ivyo ashira mu ngiro bwa mbere baba abarundi eka n'amashira hamwe mpuzamakungu babanje kumuha icizere bibaza ko ari by'ukuri afite intumbero yo kugarukira ubutungane imyaka ibiri heze rero n'umwihebu utanguye kugariza abantu dusabye rero umukuru w'igihugu we kizigenza mu butungane gufata ingingo nyazo zishobora guheza ubudahana
qui commence à s'installer. Nous demandons donc au président, en tant que garant de l'indépendance de la magistrature, de prendre des actions décisives pour mettre fin à l'impunité au Burundi une fois pour toutes.
Inzamba. Turabandanya n'amakuru twateguriye mu by'ubutunzi. Igihugu cy'u Burundi nticateye intambwe mu by'ubutunzi kuva kirozi nayo kwikukira ivyo bire mu mwihwezo watanzwe n'ishirahamwe PACSEM rikangurira Abarundi guhindura ingendo agarutse ku vyagiye biraranga imyaka 60 iheze Fosse Ndikumana arongoye iryo shirahamwe yavuga ko ubutunzi bw'u Burundi bwazingamitswe n'ibihe vya politike igihugu caciyemwo
mu kuvuga uravye Abarundi nyene bangana mu 62 bari miliyoni 2 bakaba bari mu 16.6 bakaba bageze ku miliyoni 12 ubutunzi rero butagiye burakurikira uko igihugu cagitera imbere urumva kaca kabagahaze ibyo rero byatewe n'iki cyane cyane n'injyane za politiki igihugu cahitiyemwo uravye bukikukira ingene wasanga leta bigora kumara n'amezi arenga indwi mu ANA ya leta asanga imara amezi indwi mu 72 birabura udubi ubutunzi abahinga berekanye ko bwasubiye inyuma 6% mu 93 birabura udubi kuva 93 gushika mu 2005 imyaka 12 ubutunzi biri inyuma 33% ubutunzi bwatwahombye ni bwinshi hanyuma mu 2005 dusubiye mu matora intwara demokrasi igarutse naho rero ubutunzi ntibwiyongere nk'uko mu bindi bihugu bigenda kugira dushobore gusubira ibyo twatakaje mu ntambara mu mwaka 2005-2010 n'umugambi uri ku butegetsi ugishika ntibyaworohe warashike mu njyane muravyibuka muye amakrizi ya za barajavu ngene byagenze inguvu zo gushika ukora ziragabanuka mu 2010 amatora bamwe barayamiriza sadese ikibiri muri bukazi hari guma ibintu meze nk'induru na leta mu 2015 haza ibikiringo cha gatatu urumva guma ari bya bintu rero tuvuga tuti ubutunzi rwategeza ari guca buraba ngene bwo gusana kurumva ntibwagiye busubira cyo gituma gusanga dushitse uyu mwaka ibintu byankenerwa byose bibuze ibiciro biduga ubukene buboneka ibana ibintu byakenerwa byinshi birabuze amadovize yarabuze ama infrastructure menshi ntari karashobora gusubirwamwo umuvuduko wo gutera imbere ntawanikorewe byifashe rero ibyo rende bituma ibintu bimeze gutyo
iryo shyirahamwe rikangurira abarundi guhindura ingendo risaba ko leta yo kwisunga ingingo zigera ku icumi kugira igihugu gitere imbere muri izo harimo kubahiriza amasezerano ya Arusha n'ubumwe bw'abarundi be nibishikirizwa mu nteguro z'imigambi y'iterambere subira mukurikire Faustin Ndikumana
uvuga gushaka gutera imbere utemera kwingwara uyifise cyakibi kibazo temera ati jewe ndi bihugu bya imbere bikenye ntegeza kwinanata ukavuga ati ko wikwije ibintu meze neza cyabaye kibazo ubugira kabiri nuko ibi bya cohesion nationale binyare za politique turiko turazisezerera beko dufise ibitabo nk'amasezerano n'umugabarundi amasezerano yarusha turiko tubikoze ikingi ushaje byatangira kudufasha mu kugira kwezi bwereke kandi ariyo ntangira ubutunzi butera imbere igira gatatu vision turakunda kwandika ibitabo by'iterambere vision 2025 umugambi w'igihugu iterambere mugatwa tubika muri tirwa harabaye n'inama rukokoma ejo bundi yabere formation pro development ivamwe amarokomanda sibisabwa byinshi mugabo nabyo nibyo ntibirandikwa none dutera imbere gute kandi nibitabo twandika biterambere cha tubibika bituze turavyiva ariwe twotera imbere gute kandi ubushakashatsi n'abahinga tukabashyira imbere kugira bireke nibyo kugwa isabanye politiki y'abaciye ubwenge gusumba abandi baratuba bagatuba ubushobozi bwose igihugu gifise buje imbere ne twotera imbere gute abahinga mu gushinga amabanga abantu taraba ubushobozi no kugira ubuhinga n'ubushakashatsi bije imbere twotera imbere gute kandi tutashobora kurondera uburyo hanze buza gusahiriza uburyo tudafise amadovize ngo aboneke twoteza imbere gute exportation tudafise na kimwe cha bebene gisura cyerekana ko ibyo dusorera hanze bimeze neza twotera imbere gute kandi tudafise strategy uburyo bumwe tubongera amafaranga mbe ifashanyo iboneka gute mbega babuza gucunga ba bo kwinjiza imitayi mu Burundi gute mbega dukeneye inde n'igihuta rikomeye twegera abandi mbega abarundi bari hanze bashobora gufasha gute mbere ne twotera imbere gute byerekanye amafaranga akoresha bitaraja mu muco igiturire udashizeho ngo uhana abantu igitsure nticogwanywa ikindi nacyo cyo gutera imbere igihe ibijanye n'umugambwe n'intwara bigifatanye ugasanga amabanga hamwe nawe ntagira ntagira hagaruki n'ikintu gikomeye rero n'umwe nabikorera utwabo cyangwa amasoko ya leta yatajamwe umuco ugasanga za monopole abantu baronka amasoko ni bamwe ugasanga icya gukora byose nawe nyine bidandaze iki bigafatana ukabura buhere nibaza rero yuko ibyo byose tugirirakorerwa ko n'iyo bikwiye kuva mu nzira kugira igihugu gitere imbere
Faustin Ndikumana arongeshiranwe PASTEM makuru avugwa mu gihugu hagati abanyagihugu bo kumugwa mukuru w'intara ya Rumonge baridoga ko ibidandazwa bimwe bimwe birangurirwa ibujumbura biriko birabura muri ico gisagara ivyo bikaba biva kwibarabara ry'igihugu rigira gatatu rirengeje imisi indwi ridakora bakaba basaba leta ko yoshiramwo inguvu kugira ngo risubire guhita n'inkuru tubaza Josine Kaze
abanyagihugu bo kumugwa mukuru w'intara ya Rumonge basigura ko kuva mu Rumonge baje Bujumbura canke kuva Bujumbura baje mu Rumonge basigaye bahagenda ku bihumbi 12 canke birenga ahatahora harenza ibihumbi indwi ibitoro hamwe n'ibinyobwa vya Brarudi biri mu vyabuze yakirikare mu ntara ya Rumonge imiduga yategerezwa kubishikana mu ntara ya Rumonge ntironka huyica impamvu y'ivyo vyose ni bibuye bivuye ku musozi byaguye ku ibarabara ry'igihugu RN3 ku mutumba wa Rutunga aho bita Mukabonambo muri komine Muhuta hari ku munsi wa kabiri w'indwi iheze uno munyagihugu arerekana ingene ibintu biriko birazimba
ibitoro y'ibyo sinkiba nitabuka ntabwo icyama amodoka mwahagaze mu gitaza ayandi mwahagaze imatara ubu ntibiro nkabwo ibintu biriko biragenda ibintu byatanguye kugenda kuko hariho ibintu byatugenza kuva ibujumbura byazanye irene twari bivuye tacyo kivuye mu ramba bivuye mu kayanza
umushikira nganji ajejwe inyubako hamwe n'ikigo kijejwe amabarabara bari batanze iminsi 5 itarenga kugira ngo iryo barabara ibe ryatanguye guhita abanyagihugu basaba ko leta yoshiramwe ingufu kugira ngo iryo barabara rifatanya igisagara cha Bujumbura n'intara z'ubumanuko rikogwe ngo biraboneka ko atanguvu bari ko babishiramwe
ibintu bitibwa cyane kandi umuntu wese funguse umushyiranganje jeje niba kuca kimwe n'abajeje cyo gukora amabarabara bari ko mu minsi 5 bizo babiheje ariko ibyo bintu bizo bigenda neza mu kabo kigeze gikogwa
kuri ico kibazo radio inzamba agateka kawe yagerageje kurondera kuri telefone Regis Mpawe nayo umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe amabarabara mu Burundi ariko turamukena
Josine Kaze arakenuye mu gusozera aya makuru tubabwire ko imyidogo ari myinshi mu bagendesha amapikipiki bo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba bidogera igipolisi ko kibaka igiturire kibanje kubafatira amapikipiki bakayabika aho mbere ngo badatinya no guta hasi uba ari kuri iyo pikipiki abagendesha izo pikipiki bagasaba abayobozi b'igipolisi gukurikiranira hafi Benyifato yabo barongoye idonido na Jean-Marie ndabashinje
uko amakuru yemezwa na bamwe mu bagendesha amapikipiki ku mugwa mukuru ntara Makamba bivuga gufata ipikipiki aho bayisanze hose abapolisi basigaye babigize uburyo bwo kwegeranya amafaranga bishirira mu mifuko aho rero ngo abapolisi banyurabwiranwa mu makartier bamwe bambaye impuzu zisanzwe haba ku mutaga canke mu ijoro ipikipiki basanze ayagaze baca basimbira ko bagasunika bagutera ubwoba mu kugusaba ibyangombwa bakubwira ko utabironse baca baja kuyifungira mu ikambi y'igipolisi aho naho ushitseyo mu kuyisohora ngo usabwa kuri amafaranga ari hagati y'70,000 n'ijana aho rero ngo kenshi ushobora kuronka ayo ufumbatisha abapolisi imoto yawe ikarekugwa abuze naho bakayitwara
abapolisi abashaka kugo amahera bagufashe barafata amahera kera hari naho bagatubajyaniye kibikiri kufunga muri kubisari kandi bayitanze amahera atari make ari hagati y'50,000 n'ibihumbi ijana imoto si ikigwanisho imoto si ikintu wavuga yuko tudafite ibyangombwa nubwo kiba kiriko kiragendera mu barabara hariho ibyo usanga dufite ibyangombwa mugabo ikiboneka ni uko baba bari kubibambera amahera kandi ayo mahera baba bari kubarondera ko yajya mu kigata leta ntiyajya mu mifuko yabo
abagendesha amapikipiki bavuga ko abapolisi bamwe bamwe babigize urucuruzwa kuko batwara zaba izica amafaranga canke iz'abigenga basaba abarongoye abapolisi kubigisha ingene bitwara nimba atari bo batuma ngo kuko ipikipiki ziri ku makosa badashobora kubura ubundi buhinga bwo kuzifata batarinze guteza amasanganya
nayuko abo bapolisi bakwigishwa ko bakora bakwigishwa imyifata nziza kuko ibyo ndikana ukuntu bashobora gutera mu rugara babaguteza umutekano mu bigishwa uko bakora hano barekere amahoro abantu
radio inzamba agateka kawe tukaba tutarashobora kuronka komiseri w'igipolisi I Makamba ngo agire icyo ashikirije ku ibyo bivugwa mu bapolisi arongoye
Jean-Marie ndabashinze arakoze ni no ngaha duciye dusozera amakuru twateguriye Edi Claude nazwe nabashikirije ndabifurije kuranirwa iwanyu no mu byanyu mugire ijoro ryiza na ubutaha